iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, tutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'11 umwaka w'2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Karere kagengwa n'amategeko adasanzwe mu bijanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu. Intumbero nayo ikaba ari yo kwega abanyamitari n'abanyamahanga bipfuza kurangurira ubudandaji bwabo mu Burundi.
Uwo n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba avuga ku ngingo ya leta yo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Somalia, aho igisirikare cya leta kigaruriye igisagara cya Guf Gadugd kiri mu bumanuko bwa Somalia. Ni nyuma yaho umugwi wa Al-Shabab wari wateye ico gisagara mu ntumbero yo kucigarurira. Mohamed Isaac RS, icegera c'umukuru w'igipolisi muri ako karere, amenyesha ko abasirikare bane ba leta hamwe n'abagwanyi 8 aribo basize ubuzima muri ico gitero. Izo ntambara zakomerekeje abakandi abagwanyi bashika kuri 10. Igisagara ca Guf Gadud kiri ku birometero 250 mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Ni gisagara cabereyemwe intambara akatari gake hagati y'iyo basirikare ba leta hamwe n'imigwi y'abagwanyi. Kuri uyu imana abagwanyi bari mu gisagara cha Aleppo batanye mu mitwe n'igisirikare cha Syria kiri kumwe n'icyo Burusiya. Bivugwa ko izo ntambara zahitanye abanyagihugu bashika kuri 41. Ikinyamakuru Sana gikorera aho muri Syria kimenyesha ko abantu bashika kuri 35 basindikajwe n'ivyuka vyakira vyatewe muri ako karere. Mu cegeranyo casotse mu kinyamakuru Sana kivuga ko ivyo vyuka ari vyatewe n'imigwi y'abiyahuzi isanzwe ikorana n'ibihugu vya Turkiya hamwe na Arabia Saudite. Ku ruhande rw'abagwanyi bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'igisirikare ca leta. Abo bagwanyi co kimwe n'amashirahamwe akorera aho muri Syria bamenyesha ko ivyo bitero vyo kuri uyu w'Imana vyaje bigana igisagara kirimwo inyubakwa nyinshi. Bakavuga ko intumbero ari uko abagwanyi baheza bakigizwa kure y'igisagara ca Aleppo. Mu gihe hasigaye iminsi 8 kugira amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abe, ibiharuro vyerekana igabura ry'amajwi hagati y'umukandida Hillary Clinton na Donald Trump bisa n'ivyegeranye cyane. Ivyo biharuro bikaba vyagiye guhinduka inyuma yaho ibiro bijejwe iperereza FBI bitangarije kuri uyu wa gatanu ko vyasubiye kugura idosiye ijanye n'amatohoza kwikoreshwa ry'amakete y'akazi umukandida Hillary Clinton yakoresheje igihe yari akiri umushikiranganji ajejwe amagenderanire n'andi makungu. Umukandida Hillary yasavye umurongozi wa FBI James Comey ko yoshira habona ibiri muri ayo makete yarungitse muri leta ya Florida aho yari kari yamamariza. Umukandida Hillary akaba yabwiye abanywanyi biwe ko imyamamazo barimwo yaranzwe n'ibihe byoroshye ariko kandi n'ibihe bigoye. Ku ruhande rw'abarepublikani umukandida Trump kuri uyu w'Imana akaba yagendeye leta ya Nevada iri mu buseruko bwa Amerika. Ku muhora wiwe wa Twitter umukandida Trump yatangaje ko umugambwe wiwe uri imbere mu biharuro kandi kwivyo biharuro vyaruko n'imbere yuko FBI isubiza ahabona dosiye y'amatohoza ku makete y'umukandida Hillary Clinton. Muri Korea y'Epfo abategetsi batari bake batanze imihoho inyuma y'ibirego bitari bike byavuzwe ku madosiye ya politike ku mukuru w'igihugu aho muri Korea y'Epfo umufasoni Choi Son-sil. Ivyo vyatangajwe na Park Geun-hye umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu ahamenyesha ko abategetsi batari bake mu bisata vya politike no mu bajejwe guhanahana makuru bakorera mu biro vya president batanze imihoho. Umushikiriza amanza wa president Choi amenyesha ko president Choi yiteguye guseruka imbere y'abacamanza kugira yishure kuri ivyo birego yagirizwa. Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ryateye igikumu ku masezerano y'ubudandaji hamwe n'igihugu cya Canada. Ayo masezerano afise intumbero yo kugwiza umwimbu hagati hamwe n'akazi hagati y'izo mpande uko ari zibiri, akaba arekurira urujya n'uruza rw'ubudandazwa atakibanje gusabwa. Ayo masezerano yatewe kwigikumu mukuru uyu w'Imana n'umushikiranganje wa mbere wa Canada Justin Trudeau hamwe n'abategetsi bishira hamwe igihugu vya Buraya barimwe umuyobozi w'iryo shira hamwe Donald Tusk. Ayo masezerano yari gutegwa kwigikumu ku munsi wa kane bikaba byasubijwe inyuma byasibijwe nuko igisata cabavuga igifaransa mu gihugu cy'Ububirigi kitari cemeje ayo masezerano. Igice kisanzwe kigizwe n'abantu bashika ku miliyoni 3.6 ni mu gihe kugira amasezerano ashigwe mu ngiro yategerezwa kwemezwa n'ibihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya uko ari 28 muri aya masezerano ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryashimangiye kubijanye n'ubwigenge bw'ibihugu rikavuga ko aya masezerano atazobuza amareta gufata ingingo zo gukingira amategeko yabyo mu gihe bikenewe. Inyuma yaho nyamugigi mikomeye iciriye mu gihugu cy'Ubutaliyano kuri uyu w'Imana umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi yatangaje ko leta igiye gusanura igice cy'Ubutaliyano bwo hagati kimaze iminsi kibangamirwa na nyamugigima. Renzi avuga ko inyubako z'amashure, amazu y'abanyagihugu, amashengero hamwe n'amahinguriro byose bizosubigwamwo. Nyamugigima nk'iyo yabaye kuri uyu w'Imana yari herutse mu Ubutaliyano mu kiringo cy'imyaka 36 iheze. Nta muntu yahasize ubuzima abantu bashika kuri 200 nibo bakomeretse.
Urakoze Rosine ku makuru ejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye gushyiraho akarere abanyamitahe mvuka makungu bashobora kuranguriramo imigambi. Ako karere kari mu gace ka Warubondo muri zone Gatumba mu burengero bw'igihugu. Leta isigura ko ivyo biri mu ntumbero y'ukorohereza abanyamitahe bafasha kugwiza amafaranga y'agaciro. Eroje wirika neza niyo nkuru adufitiye.
Warubondo n'agace kari mu karere k'ikiyaga cimbo kari muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura izuki izina rya Bujumbura rurare ni nko ku bimetero 15 hafi uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uje buvira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Inama nshikiranganje yo muri yindwi irangiye yashinze ingingo kwa ukarere ko habwa abanyamitahe na cyane cyane mva makungu kugira ngo baharangurire imigambi. Intumbero nyamukuru ni zitatu: ukoroheza abagwiza atunga, ukugwiza ivy'u Burundi bushora hanze y'igihugu, hamwe n'ukugwiza amafaranga y'agaciro. Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta.
Nkuko biri mu bindi bihugu bitari bike cyane cyane mu byo muri aka karere, akarere kadasanzwe mu by'ubudandaji, akarere kagengwa n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu. Intumbero nayo ikaba ariyo gukwega abanyamitahe n'abanyamahanga bipfuza kurangurira ubudandazwa bwabo mu Burundi kugira ngo baronge aho barangurira imigambi yabo boroherejwe, ukugwiza iby'igihugu gishora hanze, ukugwiza amahera y'agaciro yinjira mu gihugu no guteza imbere ubutunzi tutibagiye n'ubwiza ubuzi. Ni muri iyo nzira rero akarere ka Warubondo karimo izone Gatumba mu ntara ya Bujumbura ariko kabaye karatogwa n'uwo mugwi.
Akarere kimbo karimo agace ka Warubondo kegereye uruzi rusizi rwisuka mu kiyaga Tanganyika. Urwo ruzi rurakunda kurenga inkombe rugatwara imirima n'amazu. Leta irahumuriza ikavuga ko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko atacobuza ko abantu baharangurira imigambi.
Bakubitsa yuko inama yashikiranganje yari yiweje iyo nteguro ariko ibonyeho icyo kibanza cya Warubondo giherereye ikaba yaragize amakenga ishyiraho umugwi uzobanza kwiweza neza ko nta ntambamyi zitandukanye ishobora gushikira abazoharangurira imirimo nk'imyuzurira y'amazi cyangwa izindi mpanuka. Uwo mugwi kandi ukaba wari wasabwe kuzoraba yuko atabindi birere mu gihugu bishobora kurangurirwamo bene icyo gikorwa. Inama y'abashikiranganje imaze gushikirizwa iby'uwo mugwi washitse ko yaremeje iyo nteguro ikiranasaba yuko bene ibyo bibanza byogwizwa no mu zindi ntara z'igihugu hagatorwa ibindi bibanza bishobora kurangurirwamo iyo mirimo.
Ako karere kadasanzwe k'ubudandaji zone economique speciale mu gifaransa ribaye rya mbere kiyumvirwa mu Burundi. Leta mbere ikaba yashizeho urwego rujejwe kugatunganya. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri inkuru twavuganye na Gerard Hakizimana yoboye ishyirahamwe rijejwe kugwanya ka mwana wa mama mu Burundi Foricon, aravuga uko yakira iyo ngingo ya leta y'u Burundi.
Musanze iyi ngingo ni nziza, ingingo nk'izi zazikwiye mu gihe biboneka ko mu gihugu novuga ko ahari twoba ko nta buryo bwishi igihugu cyari gisanzwe kinziza burenze, ariko naza ko ibi bishobora kuza gusahiriza igihugu mu butunzi bwacu no gutoza amakori bikwiye. Natwe tumana naza ko leta yumwe yafashe ningingo nziza bituma nayone ishobora kubandanya ikora neza nkuko yategeza kubikira akora urabye urabona kuno munsi abotanza amahitatari bariko baratanga muga mugiye boroheje abanyamitahe naza ko bishobora kugira ingaruka nziza ku butunzi bw'igihugu na leta
aravuga ko ako karere bahisemwo arakarere kari muri zone Gatumba kitwa wa Rubondo mwitegereje ako karere mubona arakarere kameze neza gashobora kwakira ico kibanza cyo kuzana abanyamitahe mu mahanga
murakoze cyane akarere ka Gatumba naza ko kubatazi Burundi akarere ka Gatumba na karere gasanzwe gahita naza ko gashobora korohereza uwo wese naho rimwe na rimwe usanga hari imbugo zaba canke bari inyungu zabo usanga bahiga kenshi ugasanga kumbure bahengamye nibaje kwavuga ibintu uko byategeza kuba bimeze ariko urabona ko ako karere na karere gasanzwe gatekanye no munsi kumbure gashobora korohereza abanyamitaha mu gihe nayo leta yo hashira yo hacunga umutekano ukwiye kuko nibyo nta mungu buri fato bidahizwe abatuma n'ibindi biraba ariko naza kwije navyo bishye ba mutekano wa leta ikoreza abanyamitahe kabacungera ibyabo ego ibya bigacungirwa neza kuryo atamenya mutahe yidoga canke atakaza ibyiwe atari gutakaza
umuntu yitegereje abanyamitahe mu mahanga mugabo n'abanyamitahe basanzwe ari mu gihugu bashobora kuhakura nk'inyungu kenshi mu gushiraho turere nk'utwo abo banyamitahe bo hanze hari ibintu byinshi babanza kuraba biteza kubahirizwa nk'umutekano mubona ico kibazo kimeze gute
mu bisanzwe ico badusha umutekano nuko tugize imisi tuyivuga ahana hari aho tugenda tuvuga naho tugenda duca uri kurara mu Burundi no vuga ko uno munsi umutekano urahari naho hari imbugo izina ziri usanga zitangwa n'aba n'abari yabivanye n'inyungu zabo bamwe bose usanga bakeneye gushika ku byabo no kubuza abana bari ya gukora ibyabo ariko radi ikibazo cy'umutekano nicoba icyitwa cy'udakora ikintu kanaka naci ituma twavuga ati radi zone Gatumba ni zone nivyo yagiye iberamwe amahano menshi kuva Burundi bwikukira gushika nuno munsi ariko biboneka ko uno munsi amahano n'umutekano bihari byo tuma abanyamitahe kumbure bisukira nivyo hashobora kuba abantu babwira ati Gatumba nimbi hari ahantu babahenze bagiye kubagira ikunukunu ariko uravye twegumisha mu dutonturongo ni ishyirahamwe ridahengamye atarahanira mu muri politiki duhengamirako biraboneka ko kajya karere leta hamwe yoshyiramo ingufu kumurika nacunge umutekano wabo ikabuza abasuma n'ibindi na kare kameze neza nibaza ko gashobora korohereza abanyamitahe
na kare kamaru ubona ako karere gashobora kugirira abanyagihugu basanzwe hamwe kagiye mu bikorwa
amako jamu yuko gurumba ko abene gihugu ubwambere bashobora kuronka ibyo bakenera basoma mu mahanga n'ahandi byoroshye kumva ugasanga n'ingendo barabakora ziroroshye cyangwa ibyo bakenera bukuye kuri mu gihugu cyangwa ahandi ugasanga kumbure biri ku giciro gito gituma umwene gihugu ashobora kubigura kandi byoroshye atavunywa amaboko atarinze gufata ingendo zirezire gucyo bikamufavoriza ko umuntu w'ibujumbura ashobora kuba aronka ibintu byoroshye
urakoze ari Gerard Hakizimana yoboye ishirahamwe Foricon twako turavuga ku yungingo ya leta iyo gushiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji kugira bagerageze kuzana abanyamitahe cyane cyane abanyamitahe mva mahanga urakoze kuri iki kiganiro
murakoze namwe
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamo muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC numwanya makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira tubanzirize mu Rwanda aho dutega amatwi Jean-Claude Munyandine
mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino y'umunsi wa gatatu kwa gatanu ikipe ya APR FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Gicumbi FC yakubisa Kanyafu Kiyovu Sport ipakira ibitego bine byose kuri kimwe. Uyu mukino wabereye kuri Stade Lamitie kumumena. Ugesera FC yanganyije na Espoir FC ubusa ku busa ku kibuga cy'Inyamata. Ejo ku cyumweru habaye imikino itanu. Ikipe ya Sunrise yatsinze Marine FC ibitego bitatu ku busa ku kibuga cy'Inyagatare. Kuri Stade Muganda i Rubavu, Musanze FC yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa. Police FC yatsinze Amagaju FC ibitego biri ku busa kuri Stade y'Inyamagabe. Ku kibuga cyo ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi, ikipe ya Kirehe FC yatsinze Pepinieri igitego kimwe ku busa. Mu mukino wari utegerejwe na benshi wabereye kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Rayon Sport yatsinze AS Kigali ibitego bibiri ku busa. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu wa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni Sunrise ifite amanota 9. Ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sport ifite amanota 7. APR FC ni ya gatatu nayo ikagira amanota 7. Ku mwanya wa kane hari Kirehe FC ifite amanota 6. Musanze FC iza ku mwanya wa gatanu nayo ifite amanota 6. Ya gatandatu ni Police FC nayo ifite amanota 6. Ku mwanya wa karindwi turasanga Etincelles FC nayo ifite amanota 6. Ikipe ya munani ni Gicumbi FC ifite amanota 4. Ugesera FC iza ku mwanya wa 9 n'amanota 4 nayo. Ku mwanya wa 10 turasanga Espoir FC ifite amanota 3. AS Kigali iza ku mwanya wa 11 n'amanota 3 nayo. Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 12 nayo ifite amanota 3. Ikipe ya 13 ni Kiyovu Sport ifite amanota 3. Marine FC ni ya 14 ikagira inota 1. Pepinieri FC iza ku mwanya wa 15 nta nota na rimwe irabona. Iya 16 ari nayo ya nyuma ni ikipe Amagaju FC nayo nta nota na rimwe iragira. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di Rwanda riri hafi gutangira. Iminsi 12 yonyine niyo isigaye kugira ngo amakipe 17 aseruke. Abakunzi b'uyu mukino bafite amashyushyu menshi yo kureba niba umunyarwanda yagira atya akongera kegukana ikamba nk'uko byagenze ku nshuro ebyiri ziheruka. Muri Tour du Rwanda y'umwaka 2014, Valens Ndayisenga yahize abandi atahukana umwanya wa mbere. Icyo gihe yari afite ibyishimo ntagereranywa.
Turashimisha cyane kuba ntwaye Tour du Rwanda, nicyo kintu cya mbere kinshimishije. Icya kabiri ndashimira Abanyarwanda ubwitange bagize mu gufana irushanwa ry'amagare bacika intege bakomerezaho. Icya gatatu ngashima ubuyobozi, federasiyo, kochi, ngashimira staff yose ifasha kugira ngo igare rigere ku rwego rwo hejuru rikinwe mu Rwanda bakadufasha buri kimwe cyose. Icya gatatu ngashimira ekipe yanjye yamfashije kugira ngo mbe ntwaye Tour du Rwanda.
Mu mwaka ushize wa 2015, undi munyarwanda Jean Bosco Nsengimana nawe yatsinze iri rushanwa. Uyu mwaka abakinnyi 15 nibo bazaseruka ku ruhande rw'u Rwanda, bakaba bagabanyije mu makipe atatu. Ikipe y'igihugu Team Rwanda izaba igizwe na Byukusenge Nathani, Abraham Ruhumuriza, Eric Nduwayo, Gasore Hategeka na Joseph Biziyaremye. Umutoza wayo ni Sterling Magner. Abakinnyi batanu bazaba bagize ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu ikazatozwa na Felix Sempoma, ni Patrick Byukusenge, Samuel Mugisha, Ruberwa Jean, Alexis Nizeyimana na Jeremy Karigeya. Indi kipe izaseruka ni Ami Sportif yo mu karere ka Rwamagana. Umutoza wayo ni John Rugambwa, ikaba igizwe na Areruya Joseph, Jean-Claude Wizeye, Samuel Hakiruwizeye, Mathieu Twizerane na Ephraim Tuyishimire. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi dutega amatwi Evariste Nzikobanyanka.
Mu mpera zindwi twari turangije habaye mu gisagara cha Bujumbura urukino rwo guturana hasi judo hagati y'imigwi yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ku munsi wa gatanu hatanye mu mitwe imiyabaga ituruka mu bihugu vya Kenya n'u Burundi itarenze imyaka 16 abo bita bakade mu rurimi rw'Igifaransa. Ku ruhande rw'abasore, u Burundi nibwo bwatahukanye imidari y'inzahabu myinshi. Abasore b'Abarundi batahukanye imidari y'inzahabu 6, mu gihe Abanyakenya nabo batahukanye imidari itarenga 2 y'inzahabu. Ku ruhande rw'abigeme, Abarundi kazi batahukanye imidari 5 y'inzahabu, Abanyakenya kazi nabo batahukana imidari 2. Ku munsi wa gatandatu ihiganwa ryarabandanije hagati y'imiyabaga y'imyaka 17 abo bita ba junior mu Gifaransa. Ku ruhande rw'abahungu, u Burundi bwatahukanye imidari y'inzahabu 5, Kenya itahukana imidari 3. Ku ruhande rw'abigeme, u Burundi bwatahukanye imidari 7, Kenya nta n'umwe w'inzahabu yaronse. Iryo higanwa ryatezwe guhuza abajidoka bo mu bihugu 7 byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ibihugu 5 aribyo Zanzibar, Djibouti, u Rwanda, Tanzania n'Uganda nivyitavye ihiganwa. Valerie Manirakiza arongoye ishirahamwe rya judo mu Burundi yabwijwe rya Amerika kw'ivyo bihugu bititavye higanwa kubera kubura uburyo mu mupira w'amaguru naho ihiganwa mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu cyari rigeze ku munsi w'umunani mu mpera zindwi twaraye turangije ku munsi wa gatandatu ku kibuga agasaka c'Ingozi Message Ngozi wari uramutse wakira Rusizi FC w'umuntara ya Cibitoke urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa kubundi ku kibuga cyo ku mungwa mukuru w'intara Gitega hahuriye Aigle Noire w'Imakamba na Ngozi City w'Ingozi Aigle Noire utekerera Ngozi City ibitsindo bitatu kubusa ku kibuga cyo mu Ruyigi Flambeau de l'Est wo muri iyo ntara wari uramutse wakira kuri uyu wa gatandatu Musongati w'Igitega Musongati utsindira Flambeau de l'Est mu maso y'abakunzi bawo igitsindo kimwe kubusa Ibujumbura ku kibuga citira umugano wa Ludovico Rwagasore igihe cisaho 8 ku munsi wa gatandatu Interstar numurwi wa gisirikare muzinga yaranganije igitsindo kimwe ku kindi igihe cisaho 10 z'umuhingamo kuri ico kibuga nyene Leader Dick Burundi Sport for Africa watsinzwe na Atletico Olympique igitsindo kimwe kubusa Ibujumbura nyene ku kibuga c'ikigo c'igihugu cigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru Centre Technique National mu Gifaransa kiri muri quartier 9 mu Ngagara igihe cisaho 8 Message Bujumbura watsindiye Magara Star ibitsindo bitatu kubusa igihe cisaho 10 naho Olympic Star w'Imuyinga wanganije na Buja City ibitsindo bibiri kubindi ku munsi w'Imana habaye urukino rumwe gusa rwahuje imirwi Vitaro na Lelière yose yo mu gisagara ca Bujumbura umugwi Vitaro watsinze Lelière ibitsindo bibiri kubusa gushika ubu umurwi Atletico Olympique ni wo wa mbere n'amanota 23 Message Ngozi ni wa kabiri n'amanota 20 Leader Dick Burundi Sport for Africa ni wa gatatu n'amanota 18 Musongati ni wa kane n'amanota 17 Interstar ni wa gatano n'amanota 17 ni de n'igibitsindo bibiri ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma haza Bujumbura City umugwi wa Meriya Bujumbura ofise amanota 7 Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Uruhagarara
ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufiye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohave bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone jongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanje nkaba murengero mafu
nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika
Hari ikintu gihambaye giheruka kwibonekeza mu gihugu cya Seychelles muri iyi minsi mu matora y'abashinga mateka urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta nigo gwaronse amajwi menshi rutsinda ayo matora ivyo bikaba byakuye ku butegetsi umugambwe warumaze imyaka igera kuri 40 ku butegetsi Perezida James Michel yaciye atangaza ko yemeye aho intahe ishize aratanga imihoho avuga ati igihe kirageze cyo gushikiriza ubutegetsi ubundi muyobozi iyo ngingo yo gutanga imihoho yavuye ku ngingo nshasha yashizwe mu ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryagizwe mu ntango y'uyu mwaka ibuza umukuru w'igihugu gutwara kurenza ibiringo bibiri mu kiganiro cyateramijwe n'icegera cy'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe gateka kazi na muntu demokarasi n'akazi Tom Malinowski ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abategetsi bakomakomeye bavuze ko kubahiriza ingingo y'ibwirizwa shingiro kubijanye n'ibiringo umukuru w'igihugu atwara birafise uruhara rukomeye ku mahoro umutekano n'iterambere ry'igihugu abari muri iyo nama bavuze kandi ko gushira ingingo zisaba kubahiriza ibiringo umukuru w'igihugu atwara ni kimwe mu bintu byinshi bifasha kubaka kazoza keza muri demokarasi irama no gutesha imigambi y'abakuru b'ibihugu byinshi bavuga ko atabandi bashoboye akazi ko guteza imbere ibihugu byabo. Bongera ko bavuga bati kubahiriza ibiringo byo gutwara bitegerezwa gukurikizwa niyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ukwishira n'ukwizana kimwe no kubaka inzego za demokarasi irama. Abanyagihugu bagizwe n'ugwaruka rubona ko abategetsi badakwiye kurukoresha mu gushika ku nyungu zabo bagenda bahaguruka ku isi yose. Nkuko Perezida Obama yabivuze mu ijambo yashikirije mu nama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika muri Ethiopia, nta muntu numwe akwiye kuba umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe bwose. Muri iryo jambo yongeye akavuga ati ibihugu byanyu bitera imbere iyo haje amaraso mashasha n'ivyumviro bishasha. Amerika irashigikiye amajwi y'abanyagihugu ku isi babona ko ibihugu bitera imbere vy'ukuri mu gihe abantu bafise uburenganzira bwo kwitorera umuyobozi bipfuza.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigaba n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabafitiye kuri iyi saha. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezera twibutse ibice bikuru bikuru vya bigiza aya makuru. Rosine,
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino muri Somalia, igisirikare cya leta cigaruriye igisagara cha Guf Gadud kiri mu bumanuko bwa Somalia ni nyuma yaho umugwi Al-Shabab wari wateye ico gisagara mu ntumbero yo kucigarurira. Mohamed Isaac RS cegera cy'umukuru w'igipolisi muri ako karere amenyesha ko abasirikare ba leta bane hamwe n'abagwanyi bashika ku munani ari bo basize ubuzima muri ico gitero. Izo ntambara zakomerekeje kandi abagwanyi bashika kuri 10. Kuri uyu w'Imana abagwanyi bari mu gisagara cha Aleppo batanye mu mitwe n'igisirikare cha Syria kiri kumwe n'icyu Burusiya. Bivugwa ko izo ntambara zahitanye abanyagihugu bashika kuri 41. Ikinyamakuru sana gikorera muri Syria kimenyesha ko abantu bashika kuri 35 basinzikajwe n'ivyuka vyakira vyatewe muri ako karere. Mu cegeranyo casohotse mu kinyamakuru sana kivuga ko ivyo vyuka ari vyatewe n'imigwi y'abiyahuzi isanzwe ikorana n'ibihugu vya Turkiya hamwe na Arabia Saudite. Ku ruhande rw'abagwanyi bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'igisirikare ca leta. Mugihe hasigaye imisi 8 kugira amatora y'umukuru w'igihugu abe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiharuro vyerekana igabura ry'amajwi hagati y'abakandida Hillary Clinton na Donald Trump bisa n'ivyegeranye cyane. Ibyo biharuro bikaba byagiye guhinduka inyuma y'aho ibiro bijejwe iperereza FBI bitangarije kuri uyu wa gatanu ko byasubiye kugura idosiye ijyanye n'amatohoza kwikoreshwa ry'amakete y'akazi umukandida Hillary Clinton yakoresheje igihe yari akiri umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu. Umukandida Hillary akaba yasabye umurongozi wa FBI James Comey ko yoshira habona ibiri muri aya makete yarungitse. Muri Korea y'Epfo abategetsi batari bake batanze imihoho inyuma y'ibirego bitari bike byavuzwe ku madosiye ya politike ku mukuru w'igihugu aho muri Korea y'Epfo umupfasoni Choi Soon-sil. Umushikiriza manza wa Perezida Choi amenyesha ko Perezida Choi yiteguye guseruka imbere y'abacamanza kugira yishure kuri ivyo birego yagirizwa. Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ihugu vya Buraya ryateye igikumu ku masezerano y'ubudandaji hamwe n'igihugu cya Canada. Ayo masezerano afise intumbero yo kugwiza umwimbu hamwe n'akazi hagati y'izo mpande zibiri, akaba arekurira uruja n'uruza rw'ibidandazwa atakibanje gusabwa. Ayo masezerano atewe ku igikumu kuri uyu w'Imana hagati y'umushikiranganji wa mbere wa Canada n'abarongozi ba bishyamwe ry'ibihugu vya Buraya.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari tubafitiye n'amakuru kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio y'Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.